Abamenyesha makuru ko ari babiri bafatiwe muri zone ya Nyakabiga hagati mu gisagara cha Bujumbura. Umwe yitwa Fillmore Edward akaba afise ubwenegihugu bw'igihugu c'Ubwongereza. Uwo ni umumenyesha makuru yigenga freelance mu Cyongereza afata amafoto, ariko ubu yari yaje nk'intumwa idasanzwe y'ikinyamakuru Le Monde cyo mu Bufaransa. Uwa kabiri yitwa Jean-Philippe Remy akaba ari umwanditsi w'umufaransa akoreye ikinyamakuru Le Monde nyene, akaba mbere yubakanye n'umurundi kazi. Igipolisi kimenyesha ko cyabafashe mu gihe cyari kigiye guhiga abantu citi inkozi z'ikibi bariko bagirira inama muri katsiye ya gatatu ya zone Nyakabiga. Icegera cy'umuvugizi w'igipolisi Moise Nkurunziza yemeza mbere ko bane muri abo bafatiwe hamwe n'uwo mumenyesha makuru w'umwongereza bari bafise inkoho zibiri zo mu bwoko bwa pistole. Igipolisi kirafise iyindi mvo gitanga nyamukuru yatumye gifatana cyane cyane umumenyesha makuru Fillmore. Moise Nkurunziza, icegera cy'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi.
Icatangaje rero bwa mbere inzego z'umutekano nuko bamaze gufatwa uyu mumenyesha makuru wo mu gice cy'ubwongereza. Basanze vyukuri afise ibimuranga bimurekurira kurangura imirimo y'ubumenyesha makuru hano mu gihugu cy'iwacu cy'u Burundi. Mugabo vyaratangaje inzego z'umutekano kukungene yohunga izo nzego agajana n'abagizi ba nabi. Arabirekuriwe mu gihe rero haje abajije umutekano araheza agahagarara ntahunga akerekana ibimuranga akavuga ko ariko akora umwuga wiwe wo kumenyesha makuru, ariko murumva uwo mwanya siko byagenze. Ntitubona rero cha twumva ingene umuntu yohunga bambaye umwambaro w'akazi, ahubwo akajyana agahunga hamwe n'abantu bafise ibigwanisho kandi bari kubagwanya inzego z'umutekano.
Umumenyesha makuru more yamiriye kure ivyo yagirizwa, yemeza ko yafashwe mu gihe yari kafata amasanamu mu ibarabara. Abo bamenyesha makuru kwari babiri baraye mu cumba kimwe mwiperereza, ariko biyemereye ko atawigeza barya n'urwara. Mu gipolisi bemeza ko icyatumye umumenyesha makuru Jean-Philippe Remy afatwa kidasa n'icya mugenzi we w'umwongereza.
Uyu wa kabiri Jean-Philippe Remy mu mwanya muto cyane uyu Philippe Edouard agifatwa nawe yaciye ashika abaza Edouard ahari. Yahasanze inzego z'umutekano ziramubaza ati none wewe uje kumuraba hehe, mwavuganye ariko ko mwari kurangurira hamwe. Ntiyashimye kuvuga vyinshi kubera rero nabo nyene yateye amakenga muri uyo mwanya yashitse aho hantu, kandi bigaragara ko Philippe Edouard atamutelefonye kugira bumenyeshe ko afashwe. Ziba byarateye amakenga ko yaba yaraje ku gikorwa nk'ico Philippe Edouard yari kwarakora, niho nawe nyene bacu bamuhagarika kugira ngo bashobore kuragira ko amatohoza bamenye uruhara rw'umuntu wese n'igikorwa bariko bararangura.
Ayo matohoza yahavuye akorwa ku muhinga mukuru wa gatanu. Abamenyesha makuru biburayi bajanywe imbere y'umushikiriza manza arabumviriza. Inyuma y'amasaha hafi ane ubutungane bwafashe ingingo zikurikira. Abamenyesha makuru barekuwe bahabwa umwidegemvyo, ariko ibikoresho vyabo vyagumye mu minwe y'ubutungane, co kimwe n'ibibaranga vy'akazi carte de presse mu gifaransa n'amatelefone yabo. Ayo matelefone yabo bari basabwe kuyugurura, ariko abamenyesha makuru baranka no gutanga urufunguruzo rwo kwinjira mu matelefone yabo modo pass. Basohotse baba bamenyesha makuru canke userukira igihugu cy'u Faransa mu Burundi nta kajambo bashimye guha amenyesha makuru bari bahari. Umukuru w'urwego rw'igihugu rujejwe gucungera ingene imenyesha makuru bikora Sense Richard Giramahoro yabwijwe rya Amerika ko yatse abamenyesha makuru uburenganzira bwo gukorera ku butaka bw'u Burundi umwuga wo kumenyesha makuru. Abamenyesha makuru babiri bakwije igitigiri c'amenyesha makuru batatu bamaze kwakubwa uburenganzira bwo gukorera ku butaka bw'u Burundi kuva mu kwezi kwa kane umwaka uheze. Ubundi yari yatubwa uburenganzira akora televiziyo y'Abafaransa France 24, akaba yabwatswe yagirizwa guha impigi abagira imyerekano leta yise imigumuko. Umushikiranganji w'imigenderanire y'Ubufaransa n'andi makungu Laurent Fabius yari yasavye ko abamenyesha makuru barekurwa atakirinze gusabwa, co kimwe n'uburongozi bw'ikinyamakuru Le Monde. Bose bavuga ko abamenyesha makuru bakoze akazi kabo kandi ko bari binjiye ku butaka bw'u Burundi batinyegeje banafise ivyangombwa vyose bisabwa. Eloge Burikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.